Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakoze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Inama rusange ingaruka mwaka ya ONU igeze ku munsi wayo wa gatatu. Mu bakuru b'ibihugu bagera kuri 20 bafashe amajambo ejo kwa kabiri, harimo Perezida Donald Trump wa Amerika na Paul Kagame w'u Rwanda.
10 years remain before 2030. But let's not deceive ourselves about how difficult it will be to meet the targets on time.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri make mu Kirundi ahagira ati ndugure twa mugina hasigaye imyaka 10 ngo dushike mu 2030. Ariko nitwibeshe ko bizokoroha gushika kwihangiro twihaye mu mwanya ubereye. Ndugaye twa mugina. Ido ni do iyo nkuru kimwe niyerekeye ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi RCR mu mfunyafunyo ritangaza ko rigiye gutangura gutahukana impunzi z'Abarundi zo mu bisagara bitandukanye na cane cane Kigali mu Rwanda. Ni muri kino kiganiro wanyu mu ntara mwateguriwe kandi mukaba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Inahazo. Imbere kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze tubwire ageze hirya nino ku isi.
Akumwe umukeba wiwe muri politike Joe Biden bazohiganirwa iyo ntebe, yavuze kuri wa mbere ko Amerika yatakaje abanyagihugu benshi kubera ububeshi no kunanirwa kurongora igihugu byaranze cyane cyane amezi atandatu aheze. Perezida Trump yizeye ko ibintu bigiye guhinduka muri Amerika igihe urukingo rwa COVID-19 ruzokwemezwa. Yabwiye inama ya bose ya ONU ko hazotangwa incanco ikiza kirangire Amerika yinjire mu yandi mateka y'iterambere, imigenderanire n'amahoro. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yavuze kuri uyu wa kabiri ko umuperezida agiye gutsotwara Amerika abwirizwa kuzokwemera ibisabwa na Iran. Avuga kandi ko atamwumvikano ushoboka mu gihe Perezida Donald Trump ariko agwanira kongera gutorwa. Perezida Rouhani yabwiye inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko Iran itari igihugu kigira mu bizova mu matora canke kuri politike yo hagati mu gihugu cya Amerika. Avuga ko leta yose izova mu matora atamahitamwo izoba ifise atari ukwishikana kuri Iran. Icyuka kibi hagati ya Iran na Amerika cyunyutse ku ntwaro ya Perezida Donald Trump kuva aha kuri Amerika mu masezerano ya nikleyere yumvikanywe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama, ndetse n'inyuma y'urukurikirane rw'ibihano kuri Iran. Joe Biden, umukeba wa Trump muri politike mu matora, yavuze ko ashigikiye amasezerano ya nikleyere yo mu 2015. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarife kuwa mbere yavuze ko atagusubira kuganira ku masezerano yo mu 2015 yafunditswe inyuma y'ibiganiro bitoroshye byarimwo umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire John Kerry. Trump yatomoreye abandi bakuru b'ibihugu ko Amerika itakiri muri ayo masezerano ya nikleyere. Muri Afrika, umukuru w'akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali, Colonel Assimi Goita, ejo kuwa kabiri yasabye ko ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu ciwe mu kwezi guheze bivanwaho. Yabibwiye abamenyeshamakuru mu birori byo kwibuka imyaka 60 iheze Mali ironse intahe yo kwikukira. Goita yavuze ko kubera aheruka kugenwa perezida w'imfatakibanza w'umusivile, ishyirahamwe CEDEAO rikwiye guhagarika ibihano ku budandaji. Ibihugu 15 bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ryo mu karere ka Afurika y'uburengero CEDEAO byugaye imbibe zabyo na Mali byongera bihagarika guhanahana ibidandazwa n'icyo gihugu. Umuhuza wa CEDEAO muri Mali wahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan yitezwe ku mugwa mukuru Bamako kuri uyu wa gatatu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri wa kabiri yasabye ko Afurika yoserukirwa ku rugero runini mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi gahabwa ifashanyo ihagije mu gihe iriko irarwana n'umugera wa COVID-19. Perezida Ramaphosa yavuze ko abari muri ako kanama badaserukira isi yose kandi ko amatati amwe yo ku isi azotorerwa umuti mu gihe habaye ihinduka isi yose igaserukirwa. Ramaphosa arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yateye ako kamo mu ijambo yashikirije inama ya bose ya buri mwaka y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Afurika y'Epfo iri mu mwaka ugira kabiri mu ntebe itamaho muri ako kanama ka ONU kajejwe umutekano. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi nawe nyine yashikirije ibyo mu ijambo ryiwe ryo ku munsi wa mbere. Yasabye kandi ONU guhagarika amacakubiri y'amoko no kutihanganirana.
Arakoze mugenzi wacu Aloyize Bigirimana kuri ayo makuru hirya nino ku isi adushikirije yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kumva ku rubuga rwa interineti rw'Ijwi rya Amerika ariko wezi tatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com. Turi kandi kuri Instagram ariyo vewa Ijwi rya Amerika. Twitter na YouTube vya radiyo yanyu ni radiyo yacu vewa. Kuri Facebook naho adresi yacu ni vewa radiyo yacu. Abari mu Rwanda hambavu yo kuri izo mbuga mudukurikirana ku mirongo yacu ya FM 104.3. Mu Burundi ho mukurindira ko ubutegetsi budusubiza FM zacu. Ibiganiro bitandukanye muzumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze inama ngaruka mwaka rusangi ya ONU igeze ku munsi wayo wa gatatu. Mu ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarayashikirije, yashimikiye ahanini ku kiza cya virusi ya corona cugarije isi n'iterambere muri rusange. Kumwe na bagenzi biwe bagera kuri 20 bavuze ejo, ni ijambo Perezida Kagame yashikirije biciye ku buhinga bwa none hifashishijwe video kwerekiza cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yarari kurikiranye.
Ijambo rya Perezida Paul Kagame ryari rigufi ugereranije n'abamubanjirije bose. Mu minota 7 ryamaze yibanze ku ngingo 5 z'ingenzi: ikiza cya COVID-19, uburinganire ku bagabo n'abagore, imihindagurikire y'ibihe, intego z'iterambere rirambye ku isi n'uburinganire mu moko y'abatuye isi. Perezida Kagame yavuze ko isabukuru y'imyaka 75 y'umuryango w'abibumbye isanze si mu bihe bidasanzwe byatewe n'ikiza cya COVID-19. Ati imaze guhitana bakabakaba miliyoni no gusunikira ababarirwa muri miliyoni 100 mu bihe bikomeye kandi bitunguranye. Ijambo rye ryaranzwe no kwibutsa abari bamukurikiye imyaka inyuranye isi yagiye yiyemeza kugera ku bintu bitandukanye, ariko kugeza ubu inzira ikaba ikiri ndende kuri buri cyose muri byo. Nk'imyaka 25 ishize i Beijing mu Bushinwa hafatiwe ingamba zo guteza imbere uburinganire ku bagore n'abagabo, ariko bikaba bitaragerwaho neza. Ati guteza imbere abagore byatumye turushaho kumererwa neza no gutera imbere kurusha uko byari bimeze, ariko uburinganire nyabwo kugeza ubu nta gihugu na kimwe cyari cyabugeraho. Yibukije abayobozi ku rwego rw'isi kurushaho kubahiriza amasezerano agamije gusigasira ubusugire bw'akayunguruzo karinda ubukana bw'imirasire y'izuba kugera ku isi. Perezida Kagame ati nta gihe gikwiriye gutakazwa.
5 years ago, the sustainable development goal.
Haraheze imyaka 5 hemejwe intumbero z'iterambere riramye. Intumbero zisobanura ibyo twifuza gushika ko mu iterambere rusange ry'isi. Hasigaye imyaka 10 ngo tugere mu 2030, ariko ntitwihende ko bitazokomera kugera ku buryo twiyemeje mu gihe gikwiriye. Ibihugu byinshi cyane cyane muri Afurika byari byarataye inzira imbere ya 2020. Iki kiza cyarahungabanije iterambere n'uburyo ibihugu hirya no hino ku isi byinjiza amafaranga, kandi ibi bishobora kuzomara imyaka myinshi.
Perezida
Paul Kagame yavuze ko ikiza cya COVID-19 cyagaragaje akamaro ko kugira inzego zihamye z'ubuvuzi mu gihugu kandi zifite amikoro ahagije. yavuze ko intego Afrika ifite ari ukwishakamo amikoro ikunganira ibindi bihugu ku isi itanga umusanzu wayo mu bigo mpuzamahanga biteza imbere gahunda zo kwita ku buzima. Mu gusoza ijambo rye, Perezida Kagame yagarutse ku nkubiri yo kurwanya ubusumbane bw'amoko, avuga ko ibirimo kugaragara muri iki gihe atari ibintu byihitira gusa ko bishingiye ku mateka y'ikandamizwa rya bamwe n'uburi kigaragara. Yavuze ko igikenewe ari ibikorwa bigamije gushyigikira ubwubahane hagati y'abatuye isi bose. Kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bafashe ijambo mbere ye, ni ijambo yavugaga adahari kuko amashusho n'amajwi byafashwe mbere bikagezwa ku bakurikiye inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye. Ni ubwa mbere abakuru b'ibihugu bafashe ijambo muri iyi nama bakoresheje uburyo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona.
Perezida wa Amerika Donald Trump nawe mu ijambo ryiwe yasavye ONU kwegeka ivyikiza cya virusi ya corona ku Bushinwa no kubaza ico gihugu ivyo mugera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika mu Cyongereza, murayumva mu Kinyarwanda mu ijwi rya Claude Ganza munyamagana akoresha ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Mu ijambo Perezida wa Amerika Donald Trump yashyikirije inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kabiri, yasabye uwo muryango kubaza Ubushinwa icyorezo cya virusi ya corona. Ni ijambo ry'amashusho yafatiye mu biro bye. Perezida Trump yashinje Ubushinwa gukongeza virusi ya corona mu isi. Abantu miliyoni 31 nibo bamaze kwandura iyi virusi, mu gihe abasaga 965 bamaze guhitanwa nayo ku isi. Perezida Trump yavuze ati, iki cyorezo cy'icyaduka, Ubushinwa bwahagaritse indege ziva mu mahanga, ariko burareka indege ziva mu gihugu zirakomeza kugira ngo bakwirakwize virusi mu isi. Icyo gihe guverinoma y'Ubushinwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS babeshye isi ko nta gihamya y'uko umuntu wanduye virusi yayanduza uwundi, biterwa n'uko OMS yabaye igikoresho cy'Ubushinwa. Perezida wa Amerika yahagaritse inkunga igihugu cy'icyahaga OMS, avuga ko iyo n'Ubushinwa byabeshye ko umuntu utaragaragaza ibimenyetso adashobora kwanduza abandi. Mwarimu Julian Ku wigisha amategeko muri kaminuza ya Hofstra mu mujyi wa New York avuga ko aribwo bwa mbere Perezida wa Amerika n'inzu Ubushinwa mu nteko rusange ya ONU ku kigero Trump abikozeho. Mu kuvuga ko Ubushinwa aribwo nyirabayazana no kuvuga ko ari virusi y'Ubushinwa, Trump agamije gusaba ibihugu byose gushyira hamwe mu kuryoza Ubushinwa ingaruka z'icyorezo. Mwarimu Ku yabwiye ijwi rya Amerika ko ijambo rya Trump rishobora kwemeza uwo ari we wese muri ONU agafata ingamba zishoboka zose kandi bishobora gutuma isi yose yotsa Ubushinwa igitutu kugira ngo bufashe mu iperereza rigamije kumenya imvano nyayo y'iki cyorezo. Ku rundi ruhande, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping we yavuze ko amagambo yose ya politiki kuri iki cyorezo adakwiye guhabwa agaciro, abo ku ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ari ryo ryayobora ibikorwa byose byo gushakira indwara umuti. Amerika nicyo gihugu cyashegeshwe cyane na virusi ya corona, hamaze gupfa abasaga 200,000 mu gihe abandi bo bakabakaba miliyoni 7, nk'uko kaminuza Johns Hopkins ikusanya amakuru kuri iki cyorezo ibitangaza. Uburyo Perezida Trump yitwaye mu guhangana n'iki cyorezo bwanenzwe n'abatari bake harimo n'abahoze ari abategetsi muri manda ye. Trump washimagiza ibikorwa byo guhangana n'iki cyorezo, avuga ko aribwo bukangurambaga bwashyizwemo imbaraga kuruta ubundi kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye. Yabwiye inteko rusange ya ONU ko Amerika izatanga urukingo ikanesha iyi virusi imaze ikinjira mu bihe bishya by'iterambere n'amahoro bitigeze bibaho. Iki cyorezo cyahinduye uburyo bwari busanzwe, aho abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriraga i New York buri wese agatanga ubutumwa bw'imbonankubone. Mu ijambo rye kandi, Trump yakomoje ku ruhare igihugu cye cyagize mu kuzahura imikoranire n'ibihugu bya Serbia na Kosovo, ndetse no gusubiza mu buryo umubano wa Israel na Bahrain kimwe na Leta Zunze z'Abarabu. Trump yanakomoje ku birimo gukorwa n'ingabo za Amerika mu guhosha intambara muri Afghanistan kuva mu 2001. Yavuze ko hari gahunda yo kugabanya abasirikare bikazageza mu kwezi kwa 11 hasigaye abasirikare batarenga 4,500. Trump yavuze ati, ubu tuvugana Amerika irashaka ko intambara yo muri Afghanistan irangira kandi turimo gucyura abasirikare bacu. Turimo kurangiza inshingano zacu nk'abashaka amahoro. Mu bindi Perezida wa Amerika yavuze, Trump yongeye gushimangira ibihano yafatiye Iran kuko kutubahiriza amasezerano yo mu 2015 ajyanye no guhagarika icurwa ry'ibitwaro kirimbuzi. Ibindi bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano ntibyemeranye na Amerika, bivuga ko kuva Trump yivana muri aya masezerano mu 2018, Amerika idashobora gukoresha amasezerano yivanyemo n'ibihano byemejwe n'akanama kaone gashinzwe amahoro ku isi. Icyarushijeho kuba kibi ni uburyo Trump aba ashaka gushyira imbere inyungu za Amerika kuzirutisha iz'ibindi bihugu, kandi yagiye abigarukaho no mu zindi nama zabanje. Perezida wa Amerika yasoje ijambo rye agira ati, mu myaka myinshi ishize hari amajwi adashinga yumvikanye yizeza ibisubizo bidashoboka bagashaka kugendera ku muvuduko w'abandi ariko basigingiza abaturage babo. Ariko ntiwagera ku mikoranire n'ibindi bihugu utabanje kwita ku baturage bawo uko bikwiye.
Nane biciye ku masonga nk'itangura ishami mpuzamakungu gita impunzi ku isi RCR mu mfunyapfunyo ritangaza ko rigiye gutangura gutakana impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara bitandukanye na cane cane Kigali mu Rwanda. Urivugira muri ico gihugu yatangarije ijwi ry'Amerika ko ariho amaze kwiyandikisha. Ni mu gihe kuri uno wa kane Abarundi barenga 500 bazohunguka bavuye mu ikambi ya Mahama iri muri ico gihugu nyene. Ido ni ido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ryabwiye ijwi ry'Amerika ko ari impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya. Yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje ijwi ry'Amerika kwa benshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari Abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo Barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizoba rya mbere hatahukanywe impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga 1000 bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi y'Amahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment mbona n'intu yanga ubuzima bwo bungoye cyane avuga ati kumbe hariho okazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima bwo bungoye ngaha. Kuko nabona n'abantu hari bakatubwira ati nengo ntabwo situasiyo umutekano ntabwo iri garante cyane. Abakazi baratubwiye ati umutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati pari raporo ya demine kenze na za demine seze viraruta kure mubu nta kibazo ntangora ntabwo ntabwo bazikiza ntaki ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose urumva ati numva tinengere byo nta birasumbana nta kondi nyana twabijyanye n'umutekano w'abavuga ko atacyo babatwaye atacyo ntangora nimwe atago babanduzanya urumva ngo twahora yaragarutse kireke ibintu z'ibitero mu minsi bikeye bitangura kubayo muganda byo ubona bavuga ati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe.
Nubwo biri uko harabandi baba i Kigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubwabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwatu muko mugore yahukanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye ni goreka gutunyuruza natwegwe na mutekano riyo
kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi no basaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
HCR rigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane w'igendwi itariki 24 z'ukwezi ikindi gice cy'Abarundi barenga 500 bazotahukanwa. HCR rivuga ko hashobora kuba harimwo abazoba bavuye i Kigali ni Mahama. Ku ruhande rw'u Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronka aho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramwo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu umutekano ushinzwe impunzi yabibwiye ijwi ry'Amerika mu ndwi iheze aho yari ko yakira igice kigira kabiri cy'Abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi nta namba mihari mwe vy'ikibanza hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufise n'iki kinazi gishobora kwakira abantu 1200 no kuvuga ko nubwo boze arimo ari 2000 cyangwa 3000 twoshobora kubakira ntangomanza kugira ngo impunzi zose z'Abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro Abarundi barenga 72,000 bahatse indaro. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukiri mu gisata cy'impunzi z'Abarundi bamwe mu bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahora babeshejweho no gupagasa mu mihana itandukanye y'ico gihugu bahangayikishijwe n'akato bashirwamwo kwerekiza ca virusi ya corona gutyo ntibabe bagishobora gukora nk'uko vyahoze. Ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri iki kigo kiri muri viraje y'icyenda kiri muri metero zirenga 500 n'ari izindi mpunzi ukigezeho usanga zimwe mu mpunzi zashizwe mu kato ziri hanze yacu. Izindi nazo ziba ziri imbere mu bihangare byubakishije ibishitingi. Ku marembo y'ibyo bishitingi hari umuzamu wambaye agapfukamunwa. Zimwe muri izi mpunzi 18 zashizwe mu kato n'ubuyobozi bw'inkambi ya Rusenda kubera zari zimaze iminsi zitagaragara mu nkambi, zemeza yuko zibabajwe n'uburyo zashizwe muri icyo kigo. Kandi zari zisanzwe zitera ibiraka mu baturage b'abakongomani ta virusi ya corona havugwa. Fasha umutima Nicole wo muri village ya 10 yashizwe mu kato avuye ahitwa Isanza mu birometero bigera kuri 10 naho batsinkambi ya Rusenda.
Nari haye Isanza kurangura udutomate, nzana udutomate turi mu ibumba ngeze hajya kwibarabara hajya ku gipolisi kuikamba baranyareta hajya bashikana hajya ngo hagarara uvuye he ati jewe nagiye Isanza kurondera udutomate twabana nande ngo tudutomate ndatwubereka baratubona ngo rero nibishoboka ngo gumaho ngo uvuye ahantu kuri ubuvira ati je simvuye ubuvira ngo rero ngo gumaho ndisharanga nk'iminoti ngahe ndatura turabaharira turaharira nabo turaharira icyantangaje rero nuko bavuze ndabahe mahera bande kure marake biraboneka ko fisa amafaranga ngwaye corona noshobora kwanduza inkambi yose umva nta yafise bashe bantwara muri karantene.
Ni mubona Neselab wo muri village ya 13 nawe yagejejwe muri iki kigo avuye ububira aho yari amaze iminsi akorera imirimo y'ubucuruzi bw'ibitunguru n'itomati kubera bari bamaze amezi 5 badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM. We avuga ko kubashyira muri iki kigo ari ukubarenganya kuko urujya n'uruza rw'abantu hagati ya Rusenda na Uvira ari uruhoraho.
Namanza ngaha misi yose kupokera kuri sansuma nari ngaha ryama telefone nari ngaha subi nyuma kuraba bana ngarutse kandi gupokera uno munsi ejo niho na hige ejo niho nashita ndarara bukeye ngiye kupokera bacha baramfatira ku murongo ngo mama ngo ingo jewe nditaba bategetsi maze kwitaba bambwira ngo tuduge hariya ruguru nduge gukora iki ngo tuduge gusa jenda duga mbona banzanye nonga ningana ne munzanye ni hehe ngo ni muri karantene ndavuga ati none ngwa iki je ngwa ibindi bigwara ariko nta mugera wa corona mfisi none ko nari ngai buvira mwege abaza kudupokeza mu bibuvira abashoferi babibuvira abamotari bari nga mu nkambi bapakira abantu bagenda ibuvira babandi baba imisisi baza gupokera none twebwe baduhoye iki baramfunze singwaye ngwaye sida ngwaye umutima singwaye corona baje baramima basanga meze neza none bamfungiye iki.
Kubw'Imana Claude n'umunyamabanga w'inkambi ya Rusenda amye yuko iki kibazo cyo gushira impunzi mu kato kibateye impungenge bivanye n'uko zimwe muri izi mpunzi hari zasize abana ndetse n'imirimo zari zisanzwe zikora mu baturage b'abakongomani.
Nubwo ari mu ikambi sensibilisation ntiyabaye menshi kugira ngo umuntu wese amenye icyo agejwe aho usangana mbere umuntu amaze gushika ntaronka ya commission yobijejwe nko kubanza kumubaza akamikerika akamubaza ibibazo byaho yoba yavuye usangana bahise bamushyira hari kandi usangana ko nkajya abavuye yasizeho nk'akazi k'abandi cyangwa ugasangana nk'abana yabasizaho aho ngaho usangana bizanye ingorane kuko abana baca baguma hari yabonyene.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda Jujye Numbi wa Numbi asobanura ko impunzi bashyira mu kato ari ziba zivuye havugwa virusi ya corona nko mu Burundi Igoma ndetse ni Bukavu kandi ko abayobozi b'amavirage ari bo berekana impunzi ziba zivuye ahantu hakekwa kuba virusi ya corona mu rwego rwo kugwanya virusi ya corona mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Congo. Si ikigo cyo gushira abantu mu kato cyonyine gihari ahubwo mbere y'uko winjira muri izo nkambi hari bipimo ubushuhe ndetse n'amazi ari mu muti abantu binjira mu nkambi babanza gukaraba intoki. Mu ntara y'ikivuye epfo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo itangaza ko ari abantu 302 bamaze kwandura virusi ya corona naho barenga 46 barapfuye. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyose abanduye barenga 10,519 naho abamaze kwitaba Imana ni 271 hakurikijwe ibitigiri bitangwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tuandaniriza avugwa mu Burundi mu ntara ya Bubanza ivugwa mu kibazo cy'amazi meza mu mitumba itandukanye ya komune Bubanza mu burengero bw'ico gihugu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko rimwe na rimwe biba ngombwa ko banywa ayagenewe kuvomera imiceri. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Julika neza.
Tubura amazi bamwe bakayarara gucyo bagacabiruka mbere kuvoma muri kanara. Igivomera imiceri ariko mpanda. Murazi yuko rubari rubi bameseramwe ibintu by'ibihuzu bibi by'ivyahi abandi bakajamwo boga bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe ariho n'inzoka benshi zibafatira bigaca bituma yuko tumeregwa nabi tugaca tugwaragurika.
Uri umunyagihugu muri zone bitakataka komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. We n'abanyi biwe bemeza ku kibazo amazi kibaraje shinga mbere y'ikimuzo bifuza ko baje inama y'imitumba batowe kuri uyu wa mbere babakemurira imbere ya byose bakavuga ko bugarijwe n'ingwara bitewe no kunywa amazi mabi yagenewe kuvomera imirima.
Aba hano kuvuga nta kindi kibazo tubatura cyane cyane atari iki cy'amazi nicyo gihanze ngaho ari cyo gituma abantu bakunda kugwaragurika cyane. Twari dukeneye yuko bo duserukira kandi ari cyo cyambere dushira imbere kugira ngo turonke amazi meza kuko amazi meza ni yatuma abantu babaho. Ni kuvuga yuko iyo biye banki bikunda twaronka zitandatu ngira ngo niho byo ukunda kuko izo ni ya mitakataka nini cyane bigaca bituma nk'uko bibona ya mabido angana gucya bigaca bituma yuko tubura amazi bamwe bakayarara gucyo bagacabiruka mbere kuvoma muri kanara kubera yuko babuze aho bavoma amazi. Igivomera imiceri ariko mpanda rumanuka murazi yuko rubari rubi bameseramwe ibintu by'ibihuzu bibi by'ivyahi abandi bakajamwo boga bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe ariho n'inzoka benshi zibafatira bigaca bituma yuko tumeregwa nabi tugaca tugwaragurika.
Aha barakunda kugwara inzoka kenshi umuntu agiye kwa muganga bakamutora inzoka hanyuma rero bakatubaza ati mwebwe ntimugaragaza ko unywa amazi meza bavuga ati nta mazi n'ukuri turonka bitewe n'uko umutumba wa mitakataka amazi ntigera aboneka
mbere niyabonetse n'Imana mpa nk'uko bizigurwa n'aba bishika bakamara igice cy'umunsi bari kwibomba rimwe bafise bateramiye amazi.
Turakanya amazi cyane gose turi benshi tuyavoma turi zone yose ntabwo adukwira ni make aho urabona iyo ugera bakagwana bagatukana bakabarirana nabi bivanye kuba amazi ari make. Tukizi mise tayaronka yari kase twari two turarira n'ubu se Imana iraduhaye tuza tubona yaraje kubera tuba tubuza amazi tukaza kunywa kanara naya dutera inzoka. Yego turabuza amazi cyane gose n'uyu muvyeyi yoba yaduhaye yarakoze turabishimira Imana kubera twatumaze kuronka nayo make ariko turakenya amazi turabura amazi gose tukanyoterwa tugacyafura tukabura amazi tunywa akuye ko twari kutwongereza yandi amazi abavyeyi bakayaduhereza bakayashira hanyene aho babona abereye niho boyashira kugira ngo twese dukwigwe.
Ahandi naho izindi ngorane zigiye kubaho nuko tubona namba rejite ziyugara namba rihe bayugarira ni ukuvuga bari bamaze iyi minsi ibiri bataronka n'intonyi y'amazi ubu ni haje mu gatondo tondo igihe cy'isaha 12.
Uwo mugabo nawe amenyesha kwikena ry'amazi ritaya n'ibibazo hagati y'abubakanye.
Nk'umuntu w'umushinga ntavuye guhangayika hariho abantu bisoneye badashobora kuza ko garujya ruzi rwa kanara ngo bidubangure nk'abana bacavuga ati je ndashika muhira kumbure ndasanga amazi umukenyezi yavomye abariyo nkore noga burya rero ashitse muhira agasanga ayo mazi aragasanga ari nk'akabido kamwe umudamu yiri watondeye agaca amubwira ati mufaso mushinga ntawe wanje n'ukuri umbabarire amazi twaye abuze amare uko umugabo yamara umugabo akavuga ati none nirwa ntoze tico ntigishoboka ayo bwo buzi rero buke bwabonetse bagaca bamuhaka bwoga hanyuma kenshi kumbure abana bakarara inzara ku buryo babuze amazi yo kurondeza
abazo no kubona neza umwaka wose barijejwe kuronswa amazi amasagahira mu nzira.
Mwakweze twari twarakwege twasabye amazi mu gatura turagenda abanyagihugu bo kuri no mutumba kweri turitaba turimba burya rero amazi hafi yo kuri Napo niho amatiyo yagarukiye burya rero mu nyuma iyo byakamanganiye ntitwamenye ya amazi yagarukiye ntitwamenye ingene byagenze.
Gaspar Nkurikiye muhanuzi wa Romantaro w'intara ya Bubanza ajejwe imibano arahumuriza mu nama y'umutekano ku wa kane w'indwi iheze niho yishyuriye bamutuye ingorane ibitegiri bitangwa n'ibisata bya ONU zitayiterambere harimo UNICEF zerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga bafite amazi meza mu gihe miliyoni 2 zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi bagiye kurondera amazi. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Akaba intonga duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cy'uno munsi. dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kirashikire kuri micro mari kumwe na Jwe Diane nyina hazu amajwi yacu yose yegeranijwe na Makbiri ya Bero twemi tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranigwa mu byo murimo byose naho utaha.